Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com, Facebook voa radio yacu, turi no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turavugira kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri.
Mugaba amashyirahamwe si imigambwe itavuga rumwe na leta. Aho rero niho tugiye kuraba ingene twogerageza kuganira na leta tudaciye mu biganiro bya politike.
Uyu ni Godefroid Manirankunda, umuyobozi w'ishyirahamwe ADIR mu Burundi. Amakuru rero. Mu Burundi bashoje ukwezi kwahariwe umukenyezi. Ku rwego rw'igihugu, ibirori byabereye muri komine ya Bugendana mu ntara ya Gitega, aho bakoze umuhango wo gutera ibiti. Fidel D'Antoine Sabimana yarabikurikiye.
Icyo gikorwa cyatangujwe no gutera ibiti bikingi nkukura ku mitumba ya Gitara na Masara, aho hari kwategwa ibiti birenga 50,000 bikingi nkukura. Venance Imaniramo na buramatari w'intara ya Gitega yashimiye abakenyezi ukuntu bitabiriye uwo mugambi wo gutera ibiti.
Umukenyezi agira ijambo igihe afise icyo aterera mu iterambere ry'urugo. By'ukuri abakenyezi nibo ahubwo batunze ingo zitandukanye, nibo bagwiza umwimbo, nibo bakingira n'ibidukikije.
Sikorasika ni abama yaserukiye Unifame muri ivyo birori yafatiye kubiharuro mu kwerekana gaciro k'umukenyezi mu gukenura umuryango.
Abakenyezi birimizi bararenga ibice 90% mu gisata c'uburimyi mu gihugu cose cacu c'u Burundi. Umukenyezi niwe dukesha ahanini umwimbo, ariko hariho akakibatse kuko ibikorwa by'umwirimizi gaciro kavyo bose ntibarakamenya nka neza. Muhoramo mwumva umuntu mubajije uti mbega ukora iki, acavuga ngo jewe ntacho nkora, kandi muzi yuko umuntu azinduka kwisuka iminsi yose acakubwira ngo ntacho nkora.
Hagirimana Laetitia yaserukiye ubushikiranganji bw'agateka ka muntu gufatana mu nda n'ukunganisha ibitsina, yagarutse ku cipfugo ca leta yashize imbere muri uno mwaka, acayibutsa ko umukenyezi mu bikorwa akora vya minsi yose harimo ibititurisi.
Iyo umukenyezi rero ashenye, wewe abikora ngo agaburire abana umushinga nahe wiwe n'umuryango wose atunze, mugabe ico gikorwa ciwe ca misi yose cyo gusenya kinatuma ashigwa mu bantu bafise uruhara mu gutitura isi. Iki gikorwa rero twaje gukora uno munsi gisaba umukenyezi kugira icaterereye mugukingirisi abako.
Hagirimana Laetitia yibukije abakenyezi bari ngaho ko umukenyezi ari wahura n'amakuba menshi kurusha umugabo iyo hateye ivyago vy'inzara.
Murazi neza ku isi titutse isubiza inyuma amategeko n'amateka y'umukenyezi gusumba umugabo. Iyi isi itacimbuka canke agatera ibiza bitandukanye bititura isi, umukenyezi ni wayerera n'abana bamwe mugongo, abandi agashira ku rutugu, abandi agashira inyuma agafata ukuboko akaja guca ingero canke akaja gusegerereza n'uwo muryango wiwe wose. Mpejeje kuvuga
menye ko ishyirahamwe mpuzamakungu gitaye inzara ku isi PAM ariyo ryatanze uburyo bwo gutera ibiti birenga 50,000 muri iyo komine ya Bugendana. Muri iyo komine nyene ishyirahamwe PAM ryaratanze uburyo bwo guhingura imbabura zijyinwe inkwi mu ntumbero yo gukuraho amashiga asanzwe akoresha inkwi nyinshi. Uwo mugambi ishyirahamwe PAM rimenyesha ko ari uwo kugabanya ihonywa ry'ibiti ku misozi. I Bugendana mu ntara ya Gitega, Fidel D'Antoine Sabimana, ijwi rya Amerika.
Abagize ihuriro ry'imiryango itegamiye kuri leta yo muri Afrika y'Uburasirazuba bari bateraniye Arusha muri Tanzania, batoye inzego nshya zishinzwe kuyobora iryo huriro rero mu myaka ibiri ije. Ibyo izi nzego nshya zishyize imbere kihutirwa cyane, ikintu kihutirwa cyane kuri bo ni uguhuza Uburundi n'u Rwanda mu makimbirane ari hagati y'ibihugu bibiri. Pierre Claver niyo nkurara Arusha araduha ibindi bisobanuro.
Urunani w'amashami yigenga mu karere ka Afrika y'Useruko, East African Civil Society Organization Forum rumenyesha ko gwarambiwe no kubona hagati y'Burundi n'u Rwanda imigenderanire itifashe neza. Ubwo runani ruvuga ko izo ngorane zituma iterambere ry'akarere kose rihagarara, gutyo abanyagihugu bakabura ubwigenge bwo kwishira no kwizana. Umunyarwanda kazi Imakire Ingabire yatowe kurongora ubwo runani mu myaka ibiri iri imbere, yamenyesheje ko mu migambi ya vuba yo gukora harimo kugerageza guhuza impande zose kugira ngo ico kibazo kive mu nzira.
Niba hari ikibazo gihari ntibicare bakiganire gikemuke, ariko kuvuga ngo ninzi nyanya ndi mu Burundi kandi mbona aho ufite isoko ari mu Rwanda ngo sinzazijyanayo ngo zigurishe, cyangwa niba mpinzi birahi mu Rwanda mbona ufite isoko aho ufite isoko ari mu Burundi sinzabijyanayo, ibyo nibyo twebwe nyine turi kwanga, kuko wa munyagihugu n'ubundi niwe bariho bahimaniraho. Natwe rega bagomba kudutega amatwi kuko turabaturage, kandi ndibwira ko ari twebwe bahagarariye. None se niba badashobora kumva ibyifuzo byacu barayobora ndi bahagarariye ndi? Nitangaza dushaka kwandikira abakuru b'ibihugu dusaba ko umutekano wagaruka mu Burundi, abantu ntibakomeze kwicwa, kunyuruzwa, gufungwa, mbese n'impunzi zigataha, ariko tukanasaba ko rwose bakora ibishoboka bakubahiriza ibyo biyemeje. Niba bariyemeje ko bishyize hamwe bagiye mu muryango umwe, nibakora ibisabwa kandi nibo babishyizeho umukono.
Icagira cyo munyamabanga mukuru w'ugoronane no Murundi Godefroy Manirankunda nawe ne abona kwico kibazo cyo kunagura imigenderanire hagati y'igihugu ciwe no Rwanda kiri mu byihutirwa.
Tufashe n'abajejwe vya politike ingene boza baratezura bukebuke, kuko n'ukwagaza bukebuke tukaye icyo bita mu gifaransa plaidoyer, kuko abanyagihugu baraheza bakaruha bakababara iyo batafise bari bamenyereye bijya bita ukwishira no kwizana kwabo no kwishira no kwizana kubidandazwa byabo. Birafasha mbere n'igihugu gutera imbere, kuko umunyagihugu ateye imbere igihugu kiratera imbere mu byo tuzobatujeje gukora ico kiri mu by'imbere jewe mbere shiri imbere gihambaye.
Imakire Ingabire niwe mukenyezi wa mbere atanguye kurongora iryo shira hamwe rimaze imyaka 10 rivutse, yiteze ko ijwi ryabo rizokumvirizwa.
Byari byo byose turabikora, niba tabyumva bazaba bagaragarije abantu bose n'isi ko atari abayobozi, ko nta leadership bafite, kuko ifite leadership umva ibyifuzo byabo hagarariye. Ibyo rero nibyo dushaka kugira ngo natwe dushyireho akacu tuzanemo wenda ndi maraso atari ay'abanyepolitiki, kuko ibyo ari byo byose inyungu turwanaho n'iz'umuturage. Kandi ntabwo n'abaturage bacu bazatera imbere batagenderanira ngo banahahirane mu buryo bworoshye.
Ikindi ngo runani rugiye gukora no gufasha gusubira gushiraho icyuka ciza hagati ya Leta y'u Burundi n'amashami yigenga, nk'uko bivugwa na Godefroy Manirankunda asanzwe arongoye ishyirahamwe ADIR mu Burundi.
Amashyirahamwe ategamiye Leta mu Burundi nivyo aragwaye, nibisanzwe ko Leta itumvikana n'amashyirahamwe, mugabo amashyirahamwe si imigambwe itavuganwe na Leta. Aho rero niho tugiye kuraba ingene twongerageza kuganira na Leta tudaciye mu biganiro vya politike. Turi muri ishyirahamwe tuzosaba yuko bazoshobora guca mu biro bikuru vya Afrika yo mu Buseruko, canke bagashobora gushikira n'abatwara mu Burundi kugira ngo bavuge bati batezure dushobore kuganira kandi dushobore kumvikana yuko ngo dukore tutaterana ibipfunsi.
Uretse ugo runane rw'amashami yigenga mu karere ka Afrika y'Ubuseruko wiyemeje kuba nk'umuhuza n'inama nshingamateka y'uwo muryango yarashizeho ku mwaka uheze umugwiga ico kibazo, naho biruko nticabujije ko mu ntango z'uko kweze kwa kabiri abashingamateka batanu ku icenda baserukira Burundi muri iyo nama nshingamateka banka kuja mu Rwanda mu nama, basubiye ko basivye babitumwe n'iyo migenderanire nyene icumbagira. Cheklavine Nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inama nshingamateka y'u Burundi yemeje itegeko rikuraho amatagisi n'amakori ku biribwa bimwe na bimwe biva hanze y'igihugu. Eloge wirika neza araduye inkuru.
Umushikiranganje w'ikigega cya leta yabwiye abashingamateka ko leta ibona ko vyihutirwa gufata ingingo zikura amakori n'amatagisi ku bifungurwa bimwe bimwe biva hanze y'igihugu kugira ngo abanyagihugu baronke ibifungurwa by'ubwoko butandukanye ku masoko. Domitien Diop ubwayo yabasiguriye kwiba ari ngombwa kugira ngo leta ihangane n'ibura ry'ibifungurwa rikomeje kwiyongera. Mu vyo leta yiteguriye guheba ku bifungurwa bimwe bimwe biva hanze harimo amatagisi ya duane hamwe n'itagisi nyongera gaciro ariyo TVA. Leta imenyesha ko ayo matagisi n'amakori yiteguriye kuyaheba mu kiringo cy'amezi atatu. Bamwe mu bashinga amateka nka Gatonwa Rwasa basanga iki kiringo cyari gikwiye kugwizwa na kabiri. Aratanga imvo.
Icyo twomenya nuko no mu karere ururuzuba rwaratse muri za Uganda niho bahora bikora kenshi, ubu ntabyo bazoza kurondera yo ntibazosanga hari kirenga naho nyine bazwiza kuja kubisuma hanze. None nitwa tuzobwiza kubikura kure bigateba kuko avec imvura ukunigwa ibira amabarabara ashaka gucika ni kikari murazi niyo dukoresha cyane mu kwinjiza ibintu irashaka gucererwa. None ivyo byose tubifashe en consideration tugafata ini periode isa naho yisunumiye gatoyi nka yo meza atandatu twoba turisiri yuko tuzogera kukwimbura agatasi atakibazo kihari tuko subira kuba ingorane z'ibifungo byo babikeye. Jero nibaza ko byiza twoshaka tugafata yo meza atandatu cyo byo kwica mugabo twatuzi yuko mu mwaka uza iyi mezure ata uzoba afise agahengekerezo ko gushaka kuvuga ngo birabandanye.
Ariko rero umushyiranganye ndiho ko bwayo suko abibona
novuga yuko kubona ibidandazwa biva hanze bizimbuka gusumbya ibyo rikurimbura ibintu bice nkokora abarimyi kubera baza akavuga ati none ni narima wabikuye hanze akabidandaza kuri make nzoba ndiko nungukiki no kufuma ndabigura ku isoko. Rero tugiye gufata ingingo twotekerezwa kuraba yuko vyukuri ari ingingo itaza kubuza wa mwimbu yuko bandanya wiyongera kuko nitwashima ku mwimbu wibiva hanze wiyongera uwo ngaho ukagabanuka iyo ngingo irashobora kutugarukira nabi mu minsi izokurikira. Aha rero niho twese tutegerezwa kwiyumvira tukavuga tuti mbega amezi atatu turavuze tuti aya mezi atatu kumbure ucahura n'ukwezi kwa gatandatu azoba hakiri muci. Ariko jewe iyo ndiko ndaraba imvura ubu yarikiragwa bibandanije uko biri mu kwezi kwa gatandatu nta nkeka yuko kumbure umwimbo woba wasubiye kwiyongera wasubiye kugaruka.
Icyumviro cy'umushikanganje w'ikigega cya leta cyashyigikiwe na bamwe mu bashinga amateka harimo Daniel Gerard Ndabirabe.
Arunga cyambona yuko ayo mezi atatu yo bakwiye kuko utanze amezi atandatu. Amezi atandatu uko tuzi bene wacu b'abarundi cyane cyane abugwiza tunga hacaba habamo ama speculation menshi.
Abashinga amateka bahavuye bemeza impinyanyuro zarungitswe na leta hamwe n'ikiringo yasavye
ku izina rero ya biro na mashinga amateka y'u Burundi no ku izina jabanya kwa bashinga amateka bari bashashe muri nongoro muri kano kanya nabatumye tukaba twemeje yuko izi minyanyuro zemejwe ni na mashinga amateka y'u Burundi ijana ku ijana.
Na hizo minyanyuro zemejwe hacyari hica barundi batishoboreye bonyene.
Itegeko rijanye n'ishigwa mu ngiro rya tarife exterieure comme ni itegeko riraba aka karere ka Afrika mu seruko. No kuvuga yuko inama nshinga amateka y'u Burundi yemeje yuko ingingo agira ingingo ihinduka muri iryo tegeko gishigwa mu ngiro muri aka karere leta y'u Burundi ihenze igasubira ikabimenyesha igasaba muri secretariat ya communauté de l'Afrique de l'Est yuko nabo nyene baheza bakabitwemerera.
Urutonde rw'ibifungurwa byerekewe n'izi mpinyanyuro zoje habona mu minsi imbere. Umushikiranganje Domitien Diop kubwa yamenyesheje ko urwo rutonde rwabayirwa bangirwa ko kugira ntiyagira abantu bikika mu kiza mu gukora urudandazwa rwa magendo rw'ibidandazwa byemerewe gukurwa kwa amatagisi n'amakori. Eloge Burika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Kino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi. Nukuri ntarondeho se ntabuzi ariko gahiwe niwo fansuka jamu wabanyi kubaza yuko
atawoba yayibonye kutuzi yuko yakunda gukurikira izindi
Ega nyene ubiyo yazimiye ni yahe cye ko mbono mengo tirakwiye
Reka
eh ubwo ni woba wihenze mata basubira mwa ahubwo urabe neza
Zikwira byagahe ahubwo hagi yari mu nyene
Eh
wowe yasuguru twari twafatiye imigambi uyibona he
Yampaye nkawe eh
niyo yazimiye
Ike niyo yazimiye
Ijya
none byukuri wewe uyiheruka ryari eh ubwo niyo yazimiriye ku musoza ariko
Jewe sinibuka nka neza kuko ejo nagiye kuzicura bwije sinitayeho kuziharura
Mbega nyene ubwo GDRI eh Ugara cha jani. Mbega cho nyene yatashe magingo ki.
Mbega wari kumona gute. Kona wari wabaye nkawe.
Watanguye nawe ari wewe yasubiriye. None cewe narimeze gute.
Ibyo byose. Iyi nzira tunze imporegwa.
Utanguye gutukana.
Iya buko munyu ari ko muduza nikivu. Kuri kose yo tworonsa aho dufize umwimbo.
None ari ko byo twanze tuvyihoze. Ukiyatasha borewe gamata. Eh? Hewe. Hanyuma yatashaborewe ukaba uri kurarondera hanyu ategezwe kuba ari we yigurishije kugira ngo aronka yaboregwamwo
Gidio yaje yicako iyo atabona mushiki wewe ntiyari no gushika hajya ibya hano wewe
hewe none aya mafaranga yose aboregwamwo uyaza ko yakura hehe atari muri uko kwiba nyene
newe hayo nyumwe yakura hehe maze nzanire byo byo murabibona urabona
Ariko jidye nukuri nderombi hewe awarutunye ngaho munzu uri kurumbiza ivyo tuvuga
nashake yumvirize ugiye hari ico tumuhisha wewe ntabona yuko yataye imbere jewe mbere yumvira yuko niyo mpene ari we yayiye
ntakindi bane naturatarejya mpene ko umva mwari mumaze kuyifatira imigambi nobwirwa n'iko mutaye yimagije
mana watubwira iyo ukura ayo mafaranga wirigura boregwamwo Nimba atari wewe wayibye.
Ategezwe kuba ari we yayibye. Wewe ntubona yuko atanakangutse.
Mbega ivyo mwongira ngakango kuvyo bari biki. Mwebwe wa mutama ndebere ubwo utanguye impene nazo.
Wewe Gidio nagomba ndakubaze umbwize ukuri. Ko atari wewe wazitwirya mpene yazimiye hanyuma ibindi navyo ntangorane turabisubira nko mu nyuma
ehubwo nanje njyaneza ko mwayigurishije nkuko mwagurishije amatongo kandi murizeza ko atari yanyu ara yacu
he amatongo yanyu
none
mwakuye hehe hewe
nimubaha
muri bagiye ko ngaha ari mwitongo kwa data
sawa nimubandanye mugurisha ibintu byacu mwirira mushikake ariko menye ko impera n'imperuka muzobiruka mutazi yo mubikura
umbije nakubwire iki cyo cyose wivugira
urakwikera bwo
wowe uhigwe gusa sanga tere we wayigurishije naye handi hoho hewe ndagufungisha kandi ugaheremwo
kuno musugenda biguru ntege namake Nomse nufisi vdish kukora.
Eka sha fansine nomfaniru hii. Urazi kukoro udashimi kwa kwa vijana mwanda.
Basha, nao narabi wona. Mga wangu mandafti umbako mkase umunu. Aru kukore umusara.
Uwa musara umfuga ni mkase umunu. Inyumbiri gihena hani mkase wanyu. Umfari misara mingani.
Yo, ahona kamunu. Eregi hali mkase hoho. Rimge narimge sara kupugi. Nari mukaso wanyu hoho sinzi ngene bigenda
nuko utazujya data wacu ndebere nawe ingena meze urya mukecuru yaramwifati icyavuze nico nyene
yo ariko bashe byisibiragoye jeho ndibuka ingere mwari mumerewe mama wanyu akiriho nkara abantu ubu nukuri nimyegezwa by'Imana nyene
cha Francine jewe narabona ko mama tutazomuhorana ndazi ingene yadushinisha narabona ko kwari kuduseze
Shaivete ntiwihebure wewe niwigushize kumweta aha imana yarakubikiye ubuzima buzoguhoza yo Marie
umve basha Francine uti niga mashure nshize kumweta
none woguma kuri rya ritme nikuri kose imana itazoyimara ukikibonde umaze gushika muri kaminuza naho gashaivete uzo utararonka bagufasha ndavye ukuntu
begasha ivyo nyifuriza nzobishikira gute numugabo araho
Hey boss,
we see you.
Unomuzi kutamana huko wa hor. Ega shama gendera yangu ni. Aachi shamo ni mwanamume kansorole.
Hey, Rusha, Joshi.
Kau mengirano kerjambe, kirano dah tak kerja.
Hahaha, mana tuan tu muka ni jauh macam ni nari susu. Ucuk yang zakus.
Oh ya, nampak macam aku makan kerja. Cepat ringan tu monu muka. Sangat jauh. Oh, anu bi si mana roya mana miri dot.
Eh? Ucuk tu je mungkin zakus anu iki gapos kopi. Jauh kau kerja muka, aransisha.
Ya, anu yang tu nama vari kerja susu asal vari.
Eh,
mukul. Kirano guna kasusu dulu asal vari kan muka.
Naja hiyo, hiyo ni jaru. Ya kujibu na yoro mkoga wa kumusurowe.
Haji alirosha na uburu hiyo. Ujua na namuronsi. Nga ujewa harikino kimwetu zo paka andi. Miru kane changenda mubisi. Iwi nubjo kugowa izaragi. Biramba baza chani.
Ha, sha, uragaba. Ama tukonsumi ya kabocho. Walaga kubwa kasiri kwa mkenzi jidi. Kwa harayi mwino misi.
Kajari rosha. Katangu yofigi ishiriza muhibu. Kwa unaraba jijomu kodzi ambari kukada herut. Ahugu uja musaza weji diyo ni wambawati.
Ahugu ni wanshikiri. Kati gane wana kina leza. Nani zoka zigie kumusha nyamushen.
Nye. Kaja wabu angihukiva umaga kawori. Kuri nibyo.
Kuweriki.
Iwa wala uo njuja mwana jidi. Lupaso ni yara fisi geni na wewe yara kiri. Kuri yo kwemera karu.
Nene uwa ziguti. Ariko notanga na sanda ni chutiza awu.
Si chutiza maraso. Ariko tupari tumaze kuwa wagenzi. Kukoni wa wadu kamira matako batubishi.
Mungi.
Ya hakaze kukoni na wawe ya puwe.
Yo senye. Sama wakonga ya hukuno mousi. Ngomba kutaha kare. Aswa ngomba kurara nunga aneji.
Munega sheri. Kome mchi baba. Kwera jidi.
Tadu majona kwe. Uwamba wajichani. Utikuki.
Jewe. Taku wabaje kutega sheri wa.
Sha. Urumba woichu mwafana. Na yomataku sanyina ya wakamir.
Oh ya.
Afiri ututu wa waraheds. Kana chukutu wango tulabarezi.
Iko shanda vere muri misi na ura kusimbora ni?
Na waki na mkama
Kutunga njiyo sara gabo waviri Kukirango viloro shika mungu
Asha Kutungu ni zipe Kaita ijo kose Ya taundi Kiseo nisita ya Iko rukonya na hakuri
Kandi vero sha Nukura waneza Iki aruko kwa mwene waki Mwe Niku wala mkarusu vinyu Bizo tukwa weo Kukira kwa bizo tukwa wa jabad
Sha Soma la kongi Ika nyeminzu shani wa yama nina Inenge ya yo
Nicho nicho
Toke la geta mkawo Kukonya muka mkore ili naka Nyangi ye konda witunga nyamuene wa chagishi
Yarero sha urya mugore burya n'umugore mugabo. Emwe yarazi gutunganya uko. Kweze ko aramutangarira. Turadi nyene yabyifashemo.
Urya shaho. Ya toha. Ariko nishirirenda.
Aho.
Umugore yamara umugore sha mutamubura hino. Yare cyo mutabona.
Eh.
Eh. Ariko nta mwama hafi. Zaliwa zogo zari kumoro he
Ahoni sawa Ndumba rero kuzo vishogo
Ndiyangu rewa kuto ngeena angora
Aliko gandewe Jewa za kunyo ngira uko mato kumama chupavili Basha ni wanza nile Ndakunwe raneza Apagwa munda kuichi
We utangi zoka
Shango Karaku
We sha utangi zoka
Mugabo rusha ndebe naho tarambari he mizo nzo kuri kurangurira emwe ndabona ko zifise cyamo
asha ashubugura we asha icyo nicyo mpundira kuyaga no muntu w'umushinga n'umutambo
cyo nyine
tukana ni ndiri nabandi niko esa no asha icyo cyane
basha nukuri mbaye ndagushimira ko wanyizeye ukanshima muri benshi kandi ndakwemeye ko nja kuguhanura ntaryo umunwa
aho mfura yinshi wesha uta ataritsa ugurwa shani ngoga hanyu mutubise turi mu cyane
na tubise nyene wazi ko mwene nabo hagize ico bumva
Ariyo bacha baja kumena ibanga. Hanyuma karonde byo
byavuye.
Umbarero mugenzi.
Yego.
Bavuga ngo umwana wundi.
Mhm.
Oya mayimba akashiva.
Yego.
Jewe rero nagomba ufashe. Nagomba ufashe ry'amatungo, n'amatungo yose asigwa na mwene wacu.
Mhm. None gashande berushaka ngo ufashe iki?
Eh.
Jewe ko ntavuka muri mwe.
Igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasenseye naho ubutaha
radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda
hoyo wiri
Oye wirira ultima wanje jeje kamama wihorere ngwino wihoreze ave sigaho kwibyiri ngira maso sinanezeswa no kubona atukuye Sina kwibabarira biramutsarinje ukurijije kuko icya kubabasa cyaneru musuka mu mutima umusinza kubabasa usomenye ko nanjye binunguye ususamba bayihe wibuke ko nari marayika oyo wirira kuyu mutima gukunda No kubira amarira yawe toranerimba oyawirira tuzumutima oyawirira shenja tari wowe ubusimba ndumugabo wandinze umugayo ngenda nemye kubera wowe Bangurinda kurita kabari jukogora Sinzi shusho yumutima wanje kwisa ariko itekiyo mubonye mitambona kusa Sinaruta kubabasa umusinza kubabasa Uzamenye ko nanjye binunguye gusuza mbabarire Wibuke ko nari marayika Oya wirira Kuyu mutima ugukunda Urugoswa
batire na kuhayu mutima na juzijeru mborana
Ijwi ry'Amerika oya wirira ni kuri Yozuk Derrick adufungiye iyi minota 30 y'intamenwa n'amakuru murakaramba rero mukomeze mugubwe neza na radio yanyu radio Ijwi ry'Amerika mugira umugoroba mwiza